Ubu naho tugeze ku gicapo cya 13. Nubu kandi Abisirayeli bongeye gusubira inyuma bibagira Uhoraho. Uhoraho nawe abatera ibitugu abagabura mu maboko y'Abamidiyani, babatwara kumara imyaka ndwi. Ibyo byatumye Abisirayeli bagira ubwoba, binyegeza mu masenga no mu mabuye no mu misozi, bakarima binyegeje. Abansi babo baraza bakonona imirima yabo, bagashwabura n'ibyo barimye. Byatumye kandi Abisirayeli baterwa n'ikigoyi, barasonza, barapfa n'inzara, baca batangura gutakambira Uhoraho. Umunsi umwe umugabo yitwa Gideyoni yari ko arasekura ingano. Umumarayika w'Uhoraho araza aramubwira ati, Uhoraho ari kumwe nawe, wa muhizi w'inkomezi. Gideyoni abaza ati, none ni kuki ibi byago byose byadushikiye, ko mbona mu gihe giheze twama tunesha abansi bacu? Maze Uhoraho abwira Gideyoni ati, haguruka n'inkomezi zawe zose, ujane ingabo z'Abisirayeli, utere abansi banyu b'Abamidiyani, nzobana nawe kandi nzoguha intsinzi. Gideyoni arabaza ati, mbega nokiza gute Abisirayeli, ku muryango wacu ari wo mutoya mu yindi yose, n'inzu ya data ikaba ari ya nyuma mu zindi zose? Imana iramubwira iturabishobora, kuko nzobana nawe. Gideyoni yagumye akekeranya, abona yuko akeneye kuronka ikimenyetso. Abwira umumarayika ati, ndakwinginze ntuve ngaha kugeza ndakuzaniye utwutamira. Maze Gideyoni aragaruka azanye inyama n'umutsima hamwe n'umufa w'izo nyama. Umumarayika amubwira ati, nubishire kuriryo buye. Maze umumarayika akoze inkoni yari yitwaje kuri izo nyama, umuriro waduka uva muri iryo buye urigata ibyo byo kurya byose, nuko umumarayika arakamangana muri uwo mwotsi. Gideyoni yagumye yiyumvira igituma abantu biwe bashikiwe n'izo ngorane. Mbega wombarira igituma? Ego, nivyo nyene, ni kubera yuko abantu bateye ibitugu Imana bakibagira amasezerano yabo. Rimwe rimwe na twebwe niko bitugendera, turibagira Imana cyane cyane igihe tubona yuko ibintu byose bigenda neza. Haraho rero Imana iturekurira ko ingorane zikadushikira kugira ngo bitume twiyumvira kuyigarukako. Mugabo kandi iyo siyo mpamvu dukunda gushikirwa n'ingorane. Muribuka ibyabaye kuri Yobu? Yobu nawe nyene yaragize amakuba akomeye, mugabo ntibyavuye ku cyaha yari yarakoze, ahubwo Imana yagombye kugeza ukwizera kwiwe n'ukwizigira kwiwe. Tugeze ku gicapu cya 14. Abisirayeli bari barasubiye inyuma basenga imana z'Abanyakanani, n'umuryango wa Gideyoni nawo basenga imana ya Bayali na Ashera. Umunsi umwe hari mu ijoro Imana ibarira Gideyoni iti, hitana imfizi ya so, usangangure igicaniro cya Bayali kiri kwa so, utemagure inkingi y'ikigirwamana Ashera ishinzwe iri ruhande yacu, uheze unyubakire igicaniro kuri iki gitandara, jewe Uhoraho Imana yawe mu buryo bushinzwe, ujane ya mfizi uyitange ku kimazi cyo koswa. Gideyoni n'abantu biwe baciye babikora, ariko babikoze mu ijoro kuko batinye yuko se wiwe hamwe n'abandi bantu biwe bobica. Mu gitondo abantu bikanguye baratangaye cyane babonye ibyabaye, kubona inkingi ya Ashera yamaze gusenyurwa, bagerageza kurondera uwo bayabigize wariwe. Bamaze kumenya yuko ari Gideyoni yabikoze, baca bagenda kwa se, baca bavuga yuko bafata Gideyoni ngo bamwice kubera yuko yabakoreye ibitari byo. Ariko se wiwe aranka aravuga ati, asangwa Bayali ari imana by'ukuri, niyirwanire yonyene ko yabonye yuko basanganguye igicaniro cyayo. Mugenzi wanje, nagomba kukubwira yuko Imana irahambaye, irakomeye cyane gusumba ibigirwamana byakozwe n'amaboko y'abantu. Umviriza icyo Zaburi y'ijana na 15 ku murongo wa 4 kugeza ku 8 uko havuga. Ibigirwamana byabo ni feza n'izahabu, n'ibikorwa n'amaboko y'abantu. Bifise akanwa ntibivuga, bifise amaso ntibibona, bifise amatwi ntibyumva, bifise amazuru ntibimoterwa, bifise intoke ntacyo bikorakora, bifise ibirenge ntibigenda, kandi ntibivugisha imihogo yabyo. Ababikora bazohwana nabyo mbere n'ubyizigira wese. Ni kubera iki abantu bata umwanya basenga ibintu by'ibigirwamana ataco bibungura aho bosenze Uhoraho Imana y'ukuri? Mbega tweho twoba dutandukanye n'Abisirayeli? Zingurura ku gicapo ca 15. Ingabo z'Abamidiyani zihambaye zariko ziritegura kurwanya Abisirayeli. Nuko Gideyoni akoranya ingabo ziwe, ariko Uhoraho Imana iramubwira iti, abo muri kumwe ni benshi cyane, barira umuntu wese yumva yuko afise akoba ataha imuhira. Abari bafise ubwoba bace bataha muhira bari 22,000, nuko Gideyoni asigarana n'abantu 10,000. Imana yongera kubwira Gideyoni iti, nubu abo muri kumwe ni benshi cyane, bajane kumwonga banywa amazi hanyuma ndabagusuzumire. Imana ibwira Gideyoni ati, abaja gupfukama mu kunywa amazi ntibaja kurwana, abo baraca bitahira. Ariko abanyoye amazi basabagira nk'imbwa nibo bari bakwiye kujya kurwana, abo rero basigaye amajana 3 gusa. Abantu amajana 3 gusa nibo baje kurwanya Abamidiyani? Hoho, abantu amajana 3 gusa, ariko mwe ntimubone yuko ari bake? Iyumvire nk'igihe woba ufise ingabo amajana 3 gusa uja kurwanya abansi bava mu kindi gihugu bashika nk'ibihumbi 20. None wiyumvira yuko icerekana yuko cyari ikindi kintu ni giki? Ehe, ndakwereke, ni kuko Uhoraho yari kumwe nabo. Nicyo gituma natwe igihe cyose Imana iri kumwe natwe ntawo shobora kutunesha. Turabe igicapu ca 16. Abamidiyani bari bashagaje mu kiyaya, bari benshi cyane utoshobora no kubaharura. Gideyoni yari kumwe na zangabo ziwe amajana 3 gusa, aca bagabanganya mu 3 nyene, aca baha umubindi hamwe n'ikimuri bakinyegeza muri uwo mubindi abaha n'inzamba. Hageze mu gicugu, Gideyoni n'abantu biwe baca bakikuza ingabo z'Abamidiyani, maze abwira abantu biwe ngo baze gukora nk'uko akoze. Arababwira ati, ninavuze inzamba yanje namwe muce muvuza iwanyu, ninavuga nti inkota ni y'Uhoraho na Gideyoni namwe muce musemerera mutyo hanyuma mubene ya mibindi. Nuko baca bakikuza izo ngabo z'Abamidiyani. Mu gicugu, Gideyoni avuze inzamba yiwe yongera mena wa mubindi kugira ngo iyo cya kimuri kiboneke, maze ingabo ziwe zica zibigenza gutyo. Igihe Gideyoni n'ingabo ziwe bakora ibyo, hakaboneka ibimuri byatumye abansi babo b'Abamidiyani bazazanirwa, baca batangura bo nyene gutemana no kwicana. Nuko Abamidiyani babonye ukuntu bazazaniwe batangura guhunga bariruka. N'ubu nyene turabona ingene Imana yongeye gukorera ibitangaza Abisirayeli. Ingabo z'Abisirayeli bari bake cyane, ariko barashoboye kunesha abansi babo kuko Uhoraho ari we yabarwanira. Urabona ingene bigenda igihe wemereye Imana ngo ikugwanire? Rimwe rimwe haraho dukunda kuvuga ngo Imana irafashwa, aho twovuze yuko Imana ifasha uwifashije. Rimwe rimwe tugomba gukora ibyo twiyumvira yuko ari byo bikwiye, aho twosabye Imana kugira ngo itwereke ibyo kuri byo ari byo ngo tubikore. Mwene data, imbere yo gukora ikintu gihambaye, eka mbere naho cyo bari ikintu gitoya, urakwiye gusaba Imana kugira ngo ikwereke icyo ukwiye gukora. Tugeze ku gicapu ca 17. Haciye ikindi gihe, Abisirayeli bongeye gusubira inyuma bibagira Imana. Imana yongera kubateza abandi bansi bakomeye cyane bitwa Abafilisitiya. Abisirayeli rero bamaze imyaka 40 arabagurano bakorera abafilisitiya. Hariho umugabo umwe yitwa Manoa yari afise umugore w'intabyara. Umunsi umwe haje umumarayika aramubwira ko ikindi gihe azoronka umwana w'umuhungu. Uwo mugore rero ntiyari akwiye kunywa vino canke ikintu cyose kiva ku muzabibu mu gihe azoba atwaye iyo mbanyi, kandi umwana amaze kuvuka ntiyari akwiye kumobwa umushatsi kuko yategerezwa kuzorangura igikorwa gihambaye. Nk'uko umumarayika yari yarabivuze, umugore wa Manoa asaminda hanyuma abyara umwana w'umuhungu bamwita Samusoni. Uwo muhungu arakura agwiza inkomezi aba uwuhambaye imbere y'inyonga z'Uhoraho. Uwundi munsi uwo musore abona umwigeme mwitse w'umunyakaranga w'umufilisitiyakazi agomba kumurongora, ariko abavyeyi biwe ntibabimukundira. Umunsi umwe Samusoni n'abavyeyi biwe bari bagiye iwabo w'uwo mufilisitiyakazi, hanyuma baza bumva intambwe iri kwiratontoma. Maze inkomezi z'Uhoraho ziza kuri Samusoni akabushungwe, afata ya ntambwe arayitabagura mu kanyisasa. Nuko Samusoni yabira wa mwigeme w'umufilisitiyakazi amugira umugore wiwe, ariko ntiyabaye umugore mwiza namba, nico catumye aca murungika iwabo mu bafilisitiya. Abavyeyi ba Samusoni ntibashima by'ukuri yuko Samusoni arongora uwo mufilisitiyakazi, kuko abafilisitiya barabansi babo kandi ntibasenga Imana y'ukuri yo mu ijuru. Si ukuvuga yuko uwo mugore yari mubi kuko atava mu bwoko bwa Samusoni, kuko Imana itigisha amacakubiri y'amoko, ariko nuko Samusoni yari yatwaye umukobwa atari yavuye mu kugomba kw'Imana. Ikintu gikuru nuko Samusoni yari akwiye kumvira icyo umubyeyi canke icyo ababyeyi biwe bamubariye, kuko ari cyagezwe c'Imana. Umviriza rero ijambo ry'Imana ritubwira ngo wubahe so na nyoko. Icyo rero ni cyagezwe, si ukuvuga ngo turinda guhitamwo kubikora canke kubireka, kuko ni cyagezwe c'Imana. Turabe igicapu ca 18. Umunsi umwe Samusoni yagiye gucura umugore wiwe, ariko ageze kwa sebukwe, sebukwe aramubwira ati wa mukobwa ntawuri ngaha, namuhaye uwundi kuko niyumviriye kutakimushaka. Maze Samusoni araraka cyane arashavura, acagenda mu gahinga afata imbwebwe 300 araziboha azifatanya ku mirizo azishirako n'ikimuri canke umucanwa. Mungira ngo murashobora kubibona uravye neza kuri ico gicapo. Maze Samusoni arekura za mbwebwe zitwara umuriro mu ngano zicamwo zigenda ziraturira umurima wose. Abafilisitiya babibonye barababara cyane, baca batangura kurondera uwagize ivyo bintu wariwe. Bamaze kumenya yuko ivyo vyagizwe na Samusoni kuko sebukwe atamuhaye umugore wiwe, abo bafilisitiya baca baraduga bafata wa mugore bamuturirana na se. Ivyo vyatumye Samusoni araka cyane gusumba, acaragenda yihora abafilisitiya maze cahungira mu isenga ry'ibuye. Nuko abafilisitiya baraza barondera Samusoni, bamubonye baca baramufata bamubohesha umugozi. Ariko Imana yari yarahaye inkomezi zitangaje Samusoni, acafata uwo mugozi arawuvutura, abona iruhande yiwe urwasaya rw'indogoba aca agwicisha abafilisitiya 1,000. Samusoni yari yatowe n'Imana kugira ngo azarokore Abisirayeli, nuko rero yari yahawe n'Imana inkomezi zitangaje kw'ingabire. Adafise izo nkomezi zivuye ku Mana, yari umuntu asanzwe nk'abandi bose. Mbe mwiyumvira yuko iyo ngabire yayikoresheje mu bimunezereza gusa canke yayikoresheje mu by'Imana igomba. Komeza wumvirize, turaja kubiraba hanyuma. Reka tuzingurure ku gicapu ca 19. Samusoni yabandanije kugarariza Imana, yakundanye n'uwundi mwigeme w'umufilisitiyakazi yitwa Delila. Hari abantu bahavuye bagenda kwa Delila baramubwira yuko bazomuha amahera menshi niyamenya neza akabanga k'inkomezi za Samusoni. Nuko Delila amara iminsi akuba kuba Samusoni kugira ngo amubwire aho inkomezi ziwe ziva. Ariko Samusoni yagiye aramuhenda kugeza hamubwira yuko nibamubohesha imvuto nshasha indwi yuko inkomezi ziwe zica zihera. Ibyo rero Delila yarabigerageje ariko ntacyo byamaze kuko Samusoni izo mvuto yaca azicagagura nk'ubugwegwe gusa. Asubira kandi kumara iminsi amuhendahenda ariko Samusoni yongera kumubwira yuko ubuhoho bamubohesheje imigozi ikiri mibisi yuko inkomezi ziwe zoca zimuheramo. Ibyo Delila yarabigerageje biranka akomeza kongera kumusaba amukubagura kugezaho Samusoni yahavuye amumenera impuri aravuga yuko nibamumwa umushatsi wiwe yuko inkomezi ziwe zizoca zihera. Nuko Delila afata Samusoni atangura gusa n'uwumuririmbira buke buke kugezaho Samusoni yaryamye ku bibero bya Delila arasinzira. Nuko igihe yarasinziriye Delila ahamagara abantu baraza baramufasha bamwa Samusoni umushatsi wiwe. Samusoni yikanguye asanga inkomezi zamuhezemwo maze abafilisitiya baca baraza bamunogora amaso. None rero bigeze ngaho mwibaza yuko Samusoni yamerewe ate? Ndazi neza yuko yicujije kubona yizigiye abansi biwe b'abafilisitiya. Ubu rero yari yaronse igihano kubona yuko atizeye Imana. Imana yari yarakomeje kwihanganira Samusoni ariko Samusoni yagumye atumvira Imana kugezaho agera ahantu yisambura wenyene agapfa. Yategerezwa kwishura ibihwanye no kutumvira kwiwe. Bagenzi banje, nagomba kubabwira yuko ibyo twagabitanije byose dutegerezwa kuvyishura imbere y'Imana kuko Imana itubwira yuko vya bivyiyumviro canke amajambo canke ibikorwa vy'umugararizo Imana izo bicira urubanza. Mbega urazi y'abanyavyaha bazoca bamaze gupfa? Nivyo kuri Imana itubwira yuko abanyavyaha bazotabwa mu kiyaga ca kumuriro ahazoba ukuryanya insya z'amenyo. Mwene data, wumva bene aho hantu ariho wifuza kuja? Ndizera kutoshima kuja ahantu nka bene aho kuko hariho uburyo Imana yamaze kudutegurira bwo kuja ahandi hantu heza ariho mwijuru. Ni mu buryo bwo kwihana ibyaha byacu tukizera Yesu. Ubu rero tugeze ku gicapu cya 20. Abafilisitiya rero bamaze gufata Samusoni baciye baza mu rusengero rw'ikigirwamana cabo kugira ngo bagire umunsi mukuru bongere bashikanira ibimazi Imana yabo y'ikigirwamana citwa Dagoni. Barahimbaje Dagoni kuko yabahaye intsinzi ku basi babo. Bari banezerewe gose bari mu birori bihambaye bafise amazimano menshi kandi meza baririmba batamba. Hanyuma abafilisitiya baca batuma ko Samusoni kugira ngo babe baramwitwengera. Nuko Samusoni baramuzana bamukuye mu ibohero. Samusoni asaba umuntu yaramuzanye aramubwira ati ndakwinginze unshire impande y'inkingi zifashe iyi nyubakwa kugira ngo nshobore kuzegamira. Nuko wa muntu arabimwemerera hanyuma Samusoni yegamira izo nkingi. Muri ico gihe abantu bari bakinezerewe cyane bamuraba bamutwenga. Nuko Samusoni arasenga aravuga ati Uhoraho Imana yacu ndakwinginze unyibuke, ndagusabye kugira ngo umpe uburyo nshobore guhora amaso yanje nihore abafilisitiya. Maze Samusoni acafata za nkingi arazikonganya n'inkomezi ziwe zose kugezaho azisitura maze gwa rusengero rw'ikigirwamana ruca rurahomvoka rwose rugwa kuri abo bantu. Igihe rero ugo rusengero wasenyuka, Samusoni yaciye atera kamo ati reka mfane n'abafilisitiya nuko acabagwamwo bose barahona kubera yuko Samusoni atumviye Imana ntiyashoboye kuramba kugira ngo abone ingene Imana yarokoye Abisirayeli ibakura mu maboko y'abafilisitiya Imana yarumviye isengesho rya Samusoni kuko yamwongeye inkomezi zo gushobora gusunika no gukonganya za nkingi hanyuma gwa rusengero gukigirwa mana rugasenyuka mugabo kandi nawe nyene yapfuye muri bo ukutumvira Imana ntigushobora kutuzanira insinzi mu Baheburayo igice ca 10 ku murongo wa 31 havuga ngo kuko tuzi uwavuze atuguhora n'ukwanje ni jewe nzobasubiriza mu nkoko kandi atuhoraho azocira urubanza abantu biwe erega birateye ubwoba gukorokera mu maboko y'Imana nzima turabe igicapu ca 21 twari tumaze igihe twiga kuvyerekeye Gideyoni na Samusoni kandi ndizigira yuko mwahakuye ivyigwa vyingira kamaro haciye imyaka myinshi cyane abo bantu babiri barapfuye umwana w'Imana ariwe Yesu Kristo yavukiye muri iyi si hanyuma ba mu gihugu cha Palestina yavyawe n'inkumi Maria hanyuma arakura aravuga aragendagenda arakora nk'abandi bantu bose umunsi umwe Yesu yari ko aragendagenda ahwana n'umuntu yinjiwemo n'impwe mu zihumanye aribo ba Diamond impwe mumbi zari muri we zari zimeze nabi cyane kuko zaramusarisha ndetse bari baragerageje kumubohesha n'iminyororo mugabo akayivutagura wa mugabo abonye Yesu amwikubita imbere akumbagara impwe mumbi ziravuga ziti duhuriye hehe ga mwana w'Imana nzima ugomba kuduhonya Yesu aramubaza ati mbega wewe urinde nuko baba daimoni barishura bati turi gitero kuko baraba daimoni benshi bari binjiye muri uwo muntu nuko abo badaimoni basaba Yesu kugira ngo ntabarungike ikuzimu ahubwo ngo apfume abarungika mu ngurube zari kuri uwo musozi maze Yesu aravyemera hanyuma izo mpemu mbi zica zigenda zinjira muri za ngurube izo ngurube kuko zari ku gatembwe zica zigenda ziriruka zicuranguka zigwa mu kiyaga zose zirahona mugenzi wanje urabona ningene impwemu mbi zibona Yesu zigatinya zigatetemera zirazi neza yuko Yesu Kristo afise ububasha gusumba Satani umviriza ico Yakobo avuga mu cete ciwe mu gice ca 2 ku murongo wa 19 wemera yuko Imana ari imwe ugize neza abadayimoni nabo nyene baravyemera bagahinda gashitsi mbarira rero none uwutinya ninde kandi akaba ari usenga mbega n'abadayimoni canke imizimu canke n'uhoraho Imana asumba byose bene data bamwe muri mwebwe murashobora kuba mwiyita abakristo kugeza uyu munsi mugabo rimwe rimwe mukagenda ku bapfumu abapfumu rero s'abantu b'Imana na gatoya n'abakozi ba Satani ntushobora gukorera Imana na Satani abo bantu babiri ntibashobora guhura uyu munsi rero ukwiye guhitamwo umwe muri abo babiri ukwiye gukorera tuzingurure ku gicapu ca 22 umunsi umwe Yesu yagiye i Yerusalemu mu rusengero ageze mu rusengero abona abantu bariko barahadandariza abandi bavunja amahera abandi bagurisha ibitungwa intama inuma hamwe n'ibindi bitari bike barabadandaje nyene Yesu abibonye araraka cyane aravuga ati inzu yanje izokwitwa inzu yo gusengeramo ariko mwebwe mwayihinduye nk'isenga y'abambuzi aca henura ameza y'abariko baravunja amahera asanzaza ibintu byabo agurura n'inuma asohora n'ibimazi byose asohora nabo badandaza igihe cyose Yesu yamayigishiriza mu rusengero ijambo ry'Imana ariko abakuru b'idini bagomba kumwica ariko ntibabishobora kuko abantu baguma bamukurikira bumviriza ibyo yigisha mwene data mbega urusengero n'ahantu ho gusengera mubugingo bwawe canke wibaza yuko ari ahantu ho kugirira ibindi bintu wishakiye. Mbega iyo ugiye ku ngoro y'Imana ubugiye gukora iki? Ubugiye kwerekana ko ufise agahuzu keza canke kwiramukiriza abagenzi canke kwerekana ubutunzi ufise nk'abafise imiduga n'ibindi. Igihe pastori aba ariko arasigura uraheza ukiyumvira iki? Mbega haraho wiyumvira yuko yatebeje gusigura canke ukiyumvira ibindi byinshi canke mbere ugatangura gusinzira canke urafatwa akanya ko kumviriza neza witonze ugasaba Imana kugira ngo iguhezagire igufashe kumviriza ijambo ryayo. Tugeze ku gicapu ca 23. Yesu amaze gupfa kubw'ibyaha byacu yarazutse ava mu bapfuye. Urupfu ntirushobora kumugumya na gatoya. Ku munsi ugira gatatu Yesu Kristo yarazutse ava mu mva. Uyu munsi ni muzima kandi icyo ni ikintu cy'igitangaza cyane imwe mu mbi n'abadayimoni badashobora gukora. Abantu baciye batangura kubona yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana by'ukuri. Hageze yuko ava muri iyi si ngo asubire mu ijuru, Yesu yafashe abigishwa biwe 11 abajana ku musozi uri nyuma y'igisagara cy'i Yerusalemu. Maze Yesu arabegera arababwira ati, jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana n'irya mpwemu yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Umve, ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Bagenzi banje, nagomba kubabwira yuko Yesu afise ububasha ko yanesheje Satani, icaha hamwe n'urupfu. Ikindi ciza kirimwo nuko Imana izokwamana natwe ibihe byose. Yama yiteguye kudufasha mu gihe cyose dufise intege nke. Turangirize ku gicapu ca 24. Imana igomba yuko twama twiteguye igihe cyose kurwana n'abansi bacu bivyo mu mutima. Tukamera nk'aba basoda bari muri iki gicapu. Urabona ingene biteguye kurwana n'umwansi. Igihe Imana itubwira yuko dukwiye kwitegura kugira ngo turwane urugamba, Imana ntibiri kuravuga ko dufata ibirwanisho nk'inkoho cyangwa ibindi, ariko no kugira ngo turwanye umwasi wo mu mutima cyangwa w'ivyimpwemo. Mu gitabo cyangwa mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso mu gice cya 6 hatubwira ibirwanisho dukwiye kuba dufise kugira ngo turwanye Satani. Ubwa mbere dukwiye gukenyeza umukanda w'ukuri. Dukwiye kuvuga ukuri atari amajambo gusa atagira iyaja n'iyava. Ubugira kabiri ni ukwambara ukugororoka nk'icyuma gikingira igikiriza kugira ngo dushobore kwikingira imyambi ya wa mubi Satani. Ubugira gatatu dukwiye kwambara ibirato byiza by'ubutumwa bwiza kugira ngo tugende tubwire abandi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubugira kane dukwiye kuba dufise inkinzo yo kwizera, kuko iyo nkinzo niyo tuzimisha imyambi y'ubukari y'umuriro itewe na wa mugwanizi Satani. Ikindi nacyo dukwiye kwambara inkofero y'agakiza, kuko tumaze kwihana ibyaha byacu tukemerera Yesu yuko twacumuye tukihana, muri icyo gihe aratwoza n'amaraso yavuye ku musaraba tukaronka agakiza. Iyo rero niyo nkofero y'agakiza. Ubugira gatandatu dukwiye kuba dufise inkota ya mpwemu ari ryo jambo ry'Imana. Turakeneye kwiga no kumenya ijambo ry'Imana kugira ngo dushobore kurwanya umugwanizi. Ariko rero bagenzi banje, kwiga ijambo ry'Imana ibyo byonyine ntibihagije, dukwiye kuba abaryiga maze cyane cyane tukarikora tukarikurikiza. Nimwumvirize icyo muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 22 havuga, kandi mube abakora iby'iryo jambo, ntimube abaryumva gusa mwibesha.